imumva nijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro byayo mu Kirundi ni Kinyarwanda. Turi ku itariki imwe z'ukwezi kw'icenda mwaka 2017. Aha mu dusamiranira ni Washington DC. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3, mu Burundi twumvikanira kuri FM 94.9 na FM 95.2. Uyu ni wa mwanya wa cya kiganiro muri Isanga Gica kuri Radio Ijwi rya Amerika, kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana. Kuri uyu munsi rero twagihariye abakenyezi. Ariko rero imbere yuko twinjira mu ido n'idoreka, tubanze tubabwire inkuru muri Kenya yuko sentare nkuru y'igihugu cya Kenya yafuse ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri ico gihugu mu kwezi guheze. Na matora yari yahaye intsinzi Perezida Uhuru Kenyatta. Sentare nkuru y'igihugu cya Kenya ikaba yatangaje kuri wa gatanu ko hari ibintu bidakwije amategeko umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora wakoze mu gihe cy'amatora, navyo byatumye amatora bamwo amahinyu. Ibwirizwa rero ingiro ry'igihugu cya Kenya rimenyesha ko amatora mashasha ategerezwa guca atunganywa gushasha mu minsi 60 iri imbere, no kuvuga mu mezi abiri. Ibiganiro rero birabandanya, iki ni ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro, ikiganiro muri Isanga. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yategetse ko gushika ku igenekerezo rya 31 Kigarama umwaka 2017 ingo zose mu Burundi zoba zubatswe biciye mu mategeko. Hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi imiryango iharurwa mu majana yahora ibana bidaciye mu mategeko iza yaramaze kwitaba ako kamo k'umukuru w'igihugu. Abategetsi ku mitumba bafatikanije n'amashyirahamwe atari make y'abakenyezi barabandanya ibikorwa byo guhimiriza ingo zitarahambya izindi ngo kugira nabo bashikane bubahirize murambabarira itegeko ry'umukuru w'igihugu. Mbega ibyo bikorwa byoba biriko bikorwa gute? Mbega n'uruhe ruhara rw'abakenyezi mu guhimiriza bagenzi babo kubahiriza amategeko? Mbega imiryango yimye amatwi ako kamo k'umukuru w'igihugu iriko ifatwa gute? Ibi ni bimwe mu bibazo byinshi mushobora kuba mufise kugira tujejya no hino ico kibazo. Ibyo rero ni navyo twatumye dutumira umufasoni Sylvia Twagira Yezu, n'icegera cy'umukuru w'urunani Muco. N'urunani ruhurikiyemo amashyirahamwe y'abakenyezi mu ntara ya Gitega ni hagati mu gihugu cy'u Burundi. Sylvia Twagira Yezu, muri kuri telefone, muratwumva? Sylvia Twagira Yezu, muratwumva? Sylvia, turamubuze kuri telefone. Sylvia, muratwumva? Sylvia, muratwumva kuri telefone? Muratubabarira, ivyuma biratugoye gatoya, ariko Sylvia Twagira Yezu niwe dufise nk'umutumire. Turafise kandi na Melance Ntaho Magaze akora mu ishyirahamwe Mipareke. Mipareke n'umuryango wigisha amahoro biciye mu ijambo ry'Imana. Melance Ntaho Magaze, muratwumva?
Ego ndabumva.
Ego me murakomeye byifashe gute hi Bujumbura?
Nukuri twese bigitega ariko gitega hameze neza, bifashe neza, twamahoro.
Ego me ishyirahamwe Mipareke rikorera mu ntara yahe?
Ishyirahamwe Mipareke ishyirahamwe rimaze igihe ritanguye ibikorwa ryatanguye igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu hari mu gihe cy'amagume, hanyuma rirajya ku bikorwa byo kwigisha abanyagihugu ibijyanye no gusubiza hamwe no kunywanisha. Mu burero rikorera mu ntara zishyika cumi na zibiri z'igihugu cy'u Burundi, harimwo nino ntara ya Gitega.
Ego me twibutsa abatwumviriza ko Melas Ntahompagaza ajejwe gutanga inyigisho ku bakenyezi mu bijanye n'imigambi yo kwiteza imbere n'ibindi nkenerwa ku bakenyezi. Twariko turavugana kuri iki kibazo rero cyo kubahiriza itegeko ry'umukuru w'igihugu yuko imiryango yahuri bana bidaciye mu mategeko ikwiye kubana biciye mu mategeko bakubahiriza icyo umukuru w'igihugu yavuze. Ibikorwa biza byaranatanguye, amashyirahamwe atari make akaba ari karahimiriza, namwebwe muri Mipareke mukaba muriko murahimiriza. Ariko imbere yuko tubandanya nawe, reka twakire Sylvia Twagirayezu kuri telefone bambwiye ko abonetse. Sylvia Twagirayezu, muratwumva? Sylvia Twagirayezu, muratwumva? Muratubabarira, biratugoye gatuye mu bihunga by'ibyuma, ariko turacari kumwe na Melance kuri telefone. Melance, rero mu bijyanye n'uwo mugambi wo guhimiriza abakenyezi cyane cyane babanye n'abagabo bidaciye mu mategeko, muriko mubifashamwo gute amashyirahamwe y'abakenyezi musanzwe mwigisha mutanga mwinyigisho?
Turabifasha Mipareke rero n'ishyirahamwe ryigisha imibano myiza n'iterambere. Rero nta muntu ashobora gutera imbere ubwa mbere hoho bidahereye mu miryango. Nicyo gituma Mipareke rero nayo yashimye guterera, kugira ngo muri ko gutera imbere kw'abakenyezi yimirize cyane cyane nk'uko leta yabishyize mu nshingano zayo za mbere, abakenyezi bashobore kubakana n'abakenyantayi babo biciye mu mategeko. Kuko n'iryo terambere rya mbere kuba ubaho wemewe n'amategeko. Abakenyezi rero icyo gikorwa baracyitabiriye. Twebwe n'igihe iri tegeko ritari bwaboneke twari dusanzwe tubihimiriza twisunze itegeko ryo mu gihe giheze, mugabo ubu rero bica birushirizaho kugira ingufu kubera n'abagezwa intwaro nabo bariko barahimiriza. Ubu rero dukorana n'amashyirahamwe ryo twita imigwi yo kwiteza imbere ishyika ijana na mirongo icyenda n'umunani amajana icyenda na mirongo irindwi n'icyenda umugume uburimo abakenyezi mirongo ibiri. Ni ukuvuga tukadukora nayo n'abanywanyi igihe ibihumbi cumi n'icyenda n'amajana icyenda na mirongo n'abantu umunani. Abo rero bose turabaha inyigisho, tukabigisha ibyo amategeko abarekurira, ibyo atabarekurira, uburenganzira bafise n'uburenganzira badafise. Ibyo bigaca bituma rero babona ko bakwiye kuja mu mategeko kugira ngo nabo bashobore kwemerwa n'amategeko mu gihe bagira n'ikibazo gitunganywe hakoreshejwe amategeko.
Ego me mukorera mu ntara ya Gitega, mukorera mu makomine ayahe?
Ubu dukorera mu makomine ashika indwi. Hariho komine Giheta, komine Bugendana, komine Mutaho, komine Gitega na komine Buraza hamwe na komine Gishuri.
None mwihweje muri iyo ntara ya Gitega, sinzi ko mwaba muragira rusansuma imiryango yubatse bidaciye mu mategeko, iyo bingana gute mwiyumviye?
Mu by'ukuri ntituragira rusansuma, mugabo abamaze guhimirizwa baramaze kurenga abantu bashika imiryango amajana umunani na mirongo itandatu n'ine. Aho tuvuze yahimirijwe biciye muri aya mashyirahamwe cyangwa muri iyi migwi yo kwiteza imbere dusanzwe twigisha, hanyuma abo baramaze kubaka biciye mu mategeko.
Ego me reka tubasabe mu twihanganire gatoyi tumina mate gatoyi imbere yuko tubandanya ikiganiro.
Oya mami hani ikintu cyose burya kigira itangiriro kikagira n'iherezo ubuzima bw'irungu ubuzima bwo kubabara ubuzima k'umunabi mbusezeho yandoro yawe yanseko yawe n'ukuri byanze kumva mu maso Erega narabibye kandi narabonye Nanumwe nikese mbona uguhiga Ngize amahirwe ndakubonye Umutima uraruhutse Ntumbwire ko ugiye Sindi buto umugenzo Sindi buto umugenzo Muragenda turajyana Sibyanje yamva ku mutima wanditera tinyuka nigera binatambuka tera intambwe ungwatire maze utwarwe
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro muri sanga twiko ku ikiganiro cyerekeye abakenyezi buri minsi ya gatanu twari ko tuvuga ku itegeko ry'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yategetse ko gushika ku igenekerezo rya 31 kigarama 2017 ingo zose mu Burundi zoba zubatswe biciye mu mategeko hirya no hino rero mu gihugu imiryango yarugwa mu majana ikaba iriko iritaba ako kamo amashyirahamwe atari make ndetse n'ubutegetsi bukaba uriko burafasha muri ivyo bikogwa twabwiye ko dufise umufasoni Sylvia twagira Yezu ivyuma biradukundiye turamunose kuri telefone Sylvia twagira Yezu muratwumva
Yego ndabumva
muratubabarira byari byatugoye ivyuma ntibisezerana Sylvia rero twagira Yezu ni cegera c'umukuru w'urunani muco ruhurikiye mwamashirahamwe y'abakenyezi mu ntara ya Gitega ni hagati mu Burundi urunani rero muco ruharanira hagati k'abakenyezi ni mu ntara zo mu gihugu hagati murakoze rero kuyitaba ikiganiro muri isanga cyo kuri uyu munsi wa gatanu
yego
yego me Sylvia twari ko tuvugana rero kuri ibi by'abakenyezi guhimiriza abakenyezi kubaka biciye mu ngo icyo gikorwa mu mashyirahamwe yanyu mu kigejeje he
twebwe mu mashyirahamwe yacu turi ko turabandanya turabirembeza mungo amajana ngahe yarabaye amajana atanu yarabaye zari zibanye zubatse zidaciye mu mategeko hamaze kuragana inga amajana yenda 50 urumva ko hasigaye zikeyi nazo nyene mugaba zoragana muri uku kwezi kw'icenda
aho ni mu ntara ya Gitega gusa mu makomine aya
ni mu makomine atanu komine Giheta na komine Gitega na komine Mutaho na komine Bugendana na komine Bukirasazi
ego me madame Sylvia izo ivyo bikorwa byo guhimiriza mu bikora gute mushika ku ngo mubonana nabo gute mwotubwira muri make ukuntu mu bikora
twebwe muri make ukungene tubikora ubwa mbere twararanditse inama dufashijwe n'abajejwe intwaro na musitanteri yadufashije ba musitanteri hama turasigura ibijanye n'ingo n'imiryango turababwira akamaro ko kubana biciye mu mategeko turababwira n'ingaruka mbi y'abantu babanye bidaciye mu mategeko burya rero niyo leta yari yatanguye guhimiriza twe twatanguye no kubikora ubu rero barabyitabiriye neza abakenyezi be n'abashinga ntahe bariko bararagana ne bariko bararagana abari baharitse nabo ubu turabafasha bakabana nabo bari bararaganye ubwa mbere
egome abaharitse mubafasha gute wo tubwira mu ncamake
mu ncamake ingene tubafasha tuvuga nk'ubuhingo zari nk'umugore yari yaragiye iwabo kwe turagenda tukamubaza tukaganira tukumva ko yosibura kubana n'umugabo wiwe
umugabo wiwe wa kera
w'ingeta atwemereye tukaca dusubira kwa wa mugabo wiwe tukaganira tukamwumvisha yuko byiza yakwiye kubana n'uwo bari banditswe abitwemereye tuca tuza kumuzanira wa mukenyezi
mumuzana gute hari ibirori bikorwa hari abategetsi babizamwo mubikora gute
iyo bibaye ngombwa tubonye uwo mugabo agomba gukora niyo hajamwo abajejwe intwaro turamuzana nk'abamushinge nka kera tukamushikana mu rugo ijambo rikavugwa
ninde ashikiriza ijambo
hariho igihe habari jewe cabure nk'umukuru w'umutumba waho hantu
none ko ibikorwa nk'ivyo dusanzwe tumenyereye ko bikorwa n'inzego mu ntara ku mitumba kuraganisha canke gufasha abantu gusubirana mwebwe amashirahamwe yanyu ubwo bubasha mu buhabwa n'abandi
twebwe ubwa mbere tukiri ku ntange no kuma ku mitumba niho bitari bitworohera mu bwo kubera twashitse ku rwego rw'intara abajejwe intwaro bose baratuzi barazi ico tujejwe n'abanyene iyo hagize ingorane babarungika muri twebwe
turacari kuri ubwo bubasha mufise bwo gufata umukenyezi mukamukura mu rugo rumwe mukamusubiza mu rundi rugo nibwo tukirondera ingene mubikora n'ingene mubihabwa mbega mugihe hoba abanana bakanka kuvaho canke gusubira iyo bavuye muca mubikora gute
mugihe habaye abanana bakanka gusubira bavuye ingene twe tubigenze umva ngaho abakenyezi tuba twamaze kurengerwa tuca twitura abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano akaba aribo badufasha
bakora gute baragenda bakamuterura baramutwara baramufunga bigenda gute mwotubwira mu camake
eka ntibamuterura kubera nk'uheruka ryari nko ku wa gatanu yagiye n'imodoka twaramutegereje twaratumye ko izindi mbona zaza mu ntara y'iwabo yari uwimurambye yari yaje muri giheta hama turakorana arasaba dukeyi nyine kubera yari ahabaye nk'imyaka itatu baramutekereje dukeyi hama baramupakiza umuduga aragenda
aremera aragenda utemeye nawe acakorerwa iki arafungwa mu bikorwa mukora hari abo murashika bakanka igipolisi canke abajeje umutekano bakamutwara
oya ntawe birashika mugabo urumva ubwa mbere twamugendeye akanka tuca tumara nk'iminsi tutajaho hama tugasibura tukaguma tumugendera tukamwumvisha yuko niyo ariko arabaho atabaye mu mategeko ari nk'umukozi impera n'imperuka azorinda kugenda hanyuma agatinda yaragondojwe akadutuma ko tukamufasha kumusabira utuntu kubera urabona ngo umuntu yabaye mu rugo ntiyogenda uko
ariko umukuru w'igihugu yatanze ikiringo gishika ku itariki 31 z'ukwezi kw'12 umwaka nturahera ntituranahashika izo nguvu mukoresha ntimwibaza yuko mushobora kuba muri ko murenga amategeko mu gihe ikiringo cari catanzwe kitarashika
yagende baza ko atari amategeko kubera nabo nyene biraborohera hari habahora bagaruka kudushimira ko twagize neza
egome ikiganiro nti muri sanga turiko turavugana ku kuntu ibikorwa byo gusubiza aba abagore canke abagabo baba mungo bidaciye mu mategeko kubasubiza iyo baje bava inyene kiriko kiragenda akarorero turiko turaba ni mu ntara ya Gitega turi kumwe n'umufasoni Sylvia twagira Yezu n'icegera c'umukuru w'urunani muco ruhikiye mwamashirahamwe bakenyezi muri iyo ntara ya Gitega turafise kandi na Melance naho mpagaze ajejwe gutanga inyigisho ku bakenyezi mu kwiteza imbere ni mwishirahamwe Mipareke ariko imbere yuko tugaruka ku batumire bacu reka tubanze twakira ibibazo bike by'abanywanyi bifuza kugira icyo bashikirije Albert turi kumwe kuri telefone muratwumva Arubere gira icyo mushikirije
Yego tishina ko mashikirije kuri iyo ngingo y'umukuru y'uko yapfutse mu bisanzwe nibaza ko ariyo cyane ariko kimwe nkacangira nti bo kwitonda mu kwishyira mu ngiro nko kuba byamaze gushikira wabona ko umuntu yaramaze guharika biragoye kugire yamaze kuja ku mugabo ko byasubiri wabonaho n'ikindi kibazo nibaza ko bigira mu bwitonzi ntangere ahubwo igikwiye numbona ahanini gikwiye gufasha igihugu kugira igwirana ry'abantu bizagabanuka ari uko bogwiza inyigisho ku bantu bataragwa muri iryo sanganya bakirinda cyane yagiriwe uje kubwira abakigisha amashyirahamwe bakenyezi akigisha cyane cyane abigime bakiri bato agahanura kugira ntibagwe muri uwo mutego kubera turumva ko ari ukurenga amategeko urabo bamaze kubigwamo nabo bagerageza kubafasha bakabibuza akabatunganiriza atabo bahengamiye ata muntu abahohotewe cyane ku buryo yoroherezwa bose ibitere n'injyane mu gihugu ariko bigatera umutekano mwiza nk'uko tubisaba
ego mereka twakire kandi nepo kuri telefone muratwumva nepo mwitwa ngo ukirinde izina muherere amajahe
nitwa muhire nepo ndi Bujumbura mu Burundi ego icyo nagomba kuvuga kuri iyo ngingo ni ingingo nziza cyane kandi nashyigikira kuko ngira ngo ubona yuko turaje ibiharuro kabisa abarundi baba bageze ko mu bigirana birateye ubwoba cyane byafasha rero mu kuganira bikanagabanya ibiharuro muze ritme abandi twagirana ko n'akarorero urabona ntabwo nk'umuntu ari abubanza mu gihe hari inzera ari kubarimbura nk'umuceri asanga ugasanga umugabo cyo yiyongera iyindi nkomi cyangwa zibiri nk'ivarimu ni batatu icyo bituma rero muri icyo gihe nifa yangiza iyo ngizi ikajya mu ngiro byofasha mu kugabanura murinda abandi bagereya nako byafasha kandi ariko bigategurwa neza ntibigire abo bibesa ntibigire abo bikomeretsa mu kurundi bitomoye ariko bika ku mutima cyangwa bitera ingorane mu miryango cyangwa mu bantu mu babanyi kugira ngo usanga abana babuze aho bajya cyangwa uwo mugore wundi biranashyira ugasanga nimba ari umugabo yarafite batatu akatafata wa mujene kakajene yari afite yibwiye bwa nyuma akayeko acaye agiye yandikisha byasohoka biyatera umutima mubi mu uwo wundi mudamu wa kabiri cyangwa uwa mbere usanga afite abana bane batanu n'umuntu amaze gukura yavuye ko ari kimbo nshyira mu mitwe twashyigikira gusa bakagishyira mu ngiro neza bagafata ingingo zibereye ziherekeza iyo ngingo
murakoze reka tugaruke kuri Merasi ntaho magaze mwishirahamwe Mipareke Albert yavuze yuko akwiye gutanga inyigisho ku batarubaka kugira nabo ntibaze bagwe muri ivyo bibazo abo twumva bafite ibibazo baguyemwo inyigisho mutanga murashikira ku bataragwa muri izo ngorane Merasi
ego murakoze cyane twebwe turakorana n'ibintu n'ukorarize no kuvuga batashoboye guca mu ishuri mu byo tubigisha rero n'ibyo biba biri mu turongera kandi kuri aba bakenyezi ahanini burya nabone urashobora gusanga babitahura mugaba kaburi ngiye mugabikora twebwe nk'abantu batanga inyigisho ahanini twerekana ingorane ziba zihari n'ineza iri hari mu gihe bobana bikiye mu mategeko kuri izo mpamvu rero urasanga abakenyezi babyisabira abo bategerezwa kuzi bo baranabikunda cyane gisumba ndetse n'abashinga nayo nabone bakabona yuko hari ibindi botunganya kugira ngo ibintu bije mu mategeko mu by'ukuri nka twebwe nk'ishyirahamwe nta z'ingufu ishobora kujyamo twebwe ni ukwigisha bagatahura ineza irimo ko atari urwango mugabo ari ukugira ngo bashobore kubaho mu bintu bitunganijwe neza kandi ku byo tubona gushika ubu tubona babitahura kandi bakanabishyira no mu ngiro.
Yego me teka tugaruke kuri Sylvia Twagirayezu. Sylvia Twagirayezu, Albert yagarutse ku kivugwa yuko mukwiye kubikorana ubwitonzi umwishura gute?
Okay.
Hari umunywanyi atubajije avuga yashikiriza icyumviro asaba yuko mwobikorana ubwitonzi, ingingo ni nziza barayishima ariko ngo mwebwe mujejwe ku gushikira abanyagihugu canke kubishira mu ngiro ngo mukwiye kubikorana ubwitonzi.
Twebwe n'ubundi ntitubikorana ingufu tugenda buke buke nko kuganira nk'inyigisho twiza zo kuvugira n'ukugondoza tukabaganiriza abantu tugenda gusohora ku ngufu tutabanje kuganira gusa iyo habaye ngombwa niho tumutekereza.
Nibyo rero turiko turavuga
ko nta ngufu tubishyiramo dukoresha inyigisho buke buke
ariko kumutekereza umuntu yohava yibaza yuko harimo ingufu gutekereza umuntu ntiyumva yuko harimo ingufu.
Oya nta ngufu tubikoresha n'ukuri kubera tugenda buke buke habanza kubikiga ibiganiro tukabaganiriza tukababwira ko ari ingaruka mbi n'ubundi ubaye mu rugo rutari urwe wawe ubusa n'umuzamu.
Yego
tukababwira ati byiza hako wowe umukozi w'ibyo utazo rima ngo wimbure wo kwigira ukazotegera ibyo wawe byiza. Twe nta ngufu tubikoresha tubikoresha mu bwitonzi.
Urakoze reka twakire kandi Adele. Adele muratwumva?
Amerika.
Adele mwotubwire irindi zina ryanyu muherereye he?
Ni Adele Ngabirano mperereye mu ntara ya Rumonge.
Yego.
Bo je ubwa mbere nashaka ntangure ndabashimire ruko ukuntu mugenda murategura ibiganiro bitandukanye na sansone bivugwa mu Burundi. Rero iki kintu cyo kubakana ingo biciye mu mategeko novuga ni itegeko ryiza. Alo abantu bose rero bashobora kubakana biciye mu mategeko n'ukuri kuko birarinda birinda byinshi kuba wubakanye biciye mu mategeko natwe tubona twobishigikira biratuma imiryango ibaho bimeze neza aho nosha mbuga ntibaca babifadikanya n'ibintu byo gufyara ku rugero abubakana muri kino gihe narijya mu Burundi ubona ko umuvuduko w'abantu babaye mu gihugu ari kirenga rero bo hava basaba nabifadikanya mbere.
Ego
hama tuse dushima kuwazanye iri tegeko ni ibintu byiza cyane kandi aho nyine abantu ushobora guhura abubakana bidasiye mu mategeko benshi uhura ari na bamwe mu banyagihugu bato bato novuga nti akigira nk'abagore barenga umwe kandi adafite uburyo bwo gushobora kubagaburira. Ego tubashimire rero kandi twongere tubifurize no kuriranirwa cyo kimwe na bamwe muri abo batumire bumva ko bariko bafasha cyane muri uyu mugambi.
Begome urakoze turagushimiye nawe kandi nabone ngira barakumva. Reka twakire Diodone. Nawe Diodone muratwumva?
Ego ndabumva.
Diodone mwotubwire irindi zina ryanyu muhagaze amajahe?
Nitwa Niyonkuru mpagaze mu gisagara ca Bujumbura.
Yego
nagomba ndabashimire kubanza kumpamaga kanza mu kiganiro.
Murakoze turagushimiye nawe.
Hanyuma ikibazo ca mbere nari mfise biramaze kubonekana ko hariho nk'abantu bava ruguru baje mu bisagara bakaba barubatse biciye mu mategeko bashika Ibujumbura ugasanga ashimye uwundi nawe ugasanga barubakanye imbere y'amategeko. Twagire tubaze ko hari uburinga vuba kugira ngo ube waranditswe n'intara y'ubukiye mu Burundi agashaka ko bakorana n'ubundi mutegetsi. Twashaka tubaze ubuhinga buzokoresha kugira abantu bashobore kumenyekana
tugusaba usubire mu kibazo kuko telefone ntiyumvikanye neza. Usubire mu kibazo.
Bimaze kubonekana ko umuntu ashobora kutaga mu ntara ya Rugo yaje mu gisagara cya Bujumbura.
Yego.
Asize umukenyezi wubakanye imbere y'amategeko.
Yego.
Yashika mu gisagara cya Bujumbura agashaka uwundi bakubakana imbere y'amategeko muri bakagira ta civile. Twagire tunashaka kumenya uburyo bagiye gukoresha kugira abantu bazofate bahanwe. Kandi twaje cyane cyane.
Yego.
Ikibazo cya kabiri nari yofise. Uyu mugambi ni mwiza kandi umurundi wese akunda igihugu ciwe, akunda n'abarundi ateza kuwushima. Ko bimaze kubonekana ko hari agwaruka rwinshi rutwara inda rutifuje rukavuka mu mashuri. Ubu nategeko ryo bari muri iryo ryohana abantu baterinda abigema kuri ku mashuri, ugasanga kiyo indaha babiri batatu. Ubu nategeko rihari ryo bakingira abana b'abakobwa, kuko abana bavuka muri iyo miryango bagira ingorane nyinshi, haba mu kubaho cyangwa kwiga. Icyo tegeko ryo ririho. Murakoze.
Murakoze. Ibibazo abatumire babyumvise, kaduhere kuri Madame Sylvia Twagirayezu. Uyu cyane cyane Diodone aravuze yuko hari abagabo batabagore babo ruguru mu gihugu hagati bakamanuka Bujumbura, babagiye bamwe bamwe guca udufaranga tw'imiryango, ariko bagaca bafatigwayo bakarongora cyangwa bakabana n'undi mugore. Mwebwe muri Gitega hagati mu gihugu Bujumbura mu Burundi, abantu nk'abo hari ingo muwaze kugendera mukumva yuko bafite ibibazo nk'ibyo?
Ikome cyane nabe nizo ngo ziriho. Hari habo byashikiye nyine tuzatubona twari tuzi ko yagiye guhiga ubuzima azazanye n'uwundi mugore. Ubwo rero nabo akavuga ngo nabo bibanyibukiye mu mategeko, uwo twari tuzi ku Gatumba nabo bari bararaganye amakunga abona. Aho rero twebwe icyo dufasha tuca tubaherekeza bakaca bitura sentare.
Canke nk'abakenyezi baba basigaye ruguru, muramenya yuko abagabo babo baba bamanutse Bujumbura bafise abandi bagore? Uyu yabajije ati nta buhinga mufise kugira mumenye yuko mu gisagara abo bagabo baba bafise abandi bagore?
Oya, ntabwo turagera kumenya mugabo. Duhora tubibona iyo habonetse amatati nyine tugiye tubona hamwe hatangura haza umwana. Cyabure ukazubona umugabo yarashomere yaraduze mu nyuma akacakurikira uwo mugore n'abana.
Egome, reka twakire na Melance naho mpagaze. Melance naho mpagaze, ibyo bibazo bya Delena Diodone niyo nkuru, hari icyo wivuga ko?
Yego, yabagize ibijyanye n'amategeko y'abantu bashobora gutwaza inda abigenye bari ku mashuri. Ayo mategeko arahari kandi amategeko ameze neza. Mugabo ibyo abantu bakwiye kumenya, umwana yavutse aba yavutse kandi wewe nta kosa aba afite. Urumva rero niyo bohana wose uwo mwana, nabone uwo mwana mugabo yavutse aba yavutse aba ari ngaho. Urumva ni ikibazo kigoye, ni ibintu bitoroshe umuntu araze ingene iriko biragiza umurindi. Hanyuma ku bijyanye naho n'abantu bashobora kuba bava muri izi ntara bagiye mu zindi, ugasanga bakeye bahitamo kubaka izindi ngo, ni ibintu nibaza abagize intwaro bakwiye gushyiramo ingufu, cyane cyane muri bijya bihe byo kubandika bakabatuma inkaratasi z'iyo bajye bava. Nibaza ko by'ukuri ni ibintu bigoye igoye kuko umuntu urumva ari ahantu naho usanga atazi atabantu benshi ngaho baba muzi, ugasanga ni ibintu bitoroshe. Ibyo rero ni ingorane zishyika kandi zishyitse, ni ibibazo bitunganywa n'amasentare, kuko amasentare niyo afite ubushobozi bwo guhagarika ubugeni buba bwarabaye cyangwa akemeza buba bwarabaye ku bwabaye mu mategeko. Ni ibintu bigenda birashyika, ariko tukibaza ko turazi ingene intwaro ibikwira bihagurukira birashobora kugabanuka kumbure mbere n'abantu tugiyemo, nk'uko uraho umurumongo yabivuze, amashyirahamwe agafasha abantu bagafasha bigatera bigahera burundu.
Ego me aba dufatiye mu nzira ikiganiro ni muri isanga ku munsi wa gatano twagihariye abakenyezi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yategetse ko gushika kwigenekerezo rya 31 ukwezi kwa 12 umwaka w'2017 ingo zose mu Burundi zoba zubatswe biciye mu mategeko. Hirya no hino rero mu gihugu imiryango iharurwa mu majana yahora ibana bidaciye mu mategeko iza yaramaze kwitaba ku kamo k'umukuru w'igihugu. Abategetsi ku mitumba, amashirahamwe atari make y'abakenyezi barabandanya ibikorwa byo guhimiriza izo ngo zitarahamvya abandi. Bega ibyo bikorwa biriko bikorwa gute, nuruheru haragwa abakenyezi mu guhimiriza abagenzi babo, imiryango y'imyamatwa ko kamo k'umukuru w'igihugu iri kwifatwa gute, ni bibazo byinshi dufise kuri iki kibazo. Jean Dodie kuri telefone muratwumva?
Ko ndabumva na maro namwe.
Yego me, muri he irindi zina mwitwa nde?
Ndi mu ntara ya Rumonge, irindi zina ni niyo nkuru. Aima naje iyo tiyo kujimu kurugi kwa ndarishikikie chane kuko yaje nubgani hageze. Kuko nilafasha mwanu mwubaka kenshi na kenshi wasanga na abana ugwaruka bacha bachi bacha mwubaka bita shio matege kukasanga bakubaka bata na kujeni igia miaka na matege kubasaba. Haima lero hari icho na shakara yu kubaza wabatumire. Hariho nghaba nhova gabusanga bafita nghaba gure nghaba tatuchayi nghaba tanu. Ariko muri abo bagore nk'abatanu gasanga umwe yanditswe azwi mu mategeko gasanga ntiyabyare n'umwana n'umwe. Ariko nk'abo bantu gasanga barafite abana babyaranye n'uwo mugabo. Ariko byarashitse aho numvise abo ni kuvuga baciye bakuramo umwe adaciye amategeko ashasigara ngaho muri urwo rugo mugabo wa wundi nabaciye amategeko nawe nyine acaye arirukanwa n'abo bandi bangahe batatu ngo motiso nuko nawe nyene adafita umwana. Urumva rero nkaho vrema nkaho batumire icyo kintu barakwiye kuza baracyanikiriza kuri abo kubajejwe nkaho cyane, kuko urumva nk'uwo n'ahatari yaronse n'umwana n'umwe n'ahatari yabyaye ntibyabikwiye yuko bashamwirukana. Rero uwo mutumire vrema barakwiye kuza barabwira abajejwe ntwaro na cyane bakabikurikirana ivyo bintu.
Ego me Jean Dodie niyo nkuru uwo muntu abo bakoze ivyo nabajejwe intwaro canke nibande?
Je no vuga nti ko naravyumvise numvise nabajejwe intwaro nyene usanga uwo mugore atavyaye nawe nyene bagashamwiruka numva baguye mu mporera kandi wumva azwi mu mategeko.
Ni mu ntara yanyu ya Rumonge canke wabyumvise ahandi?
Oya nabyumvise mu ntara yaruguru hari za Cankuzo. Ego
mireka twakire kandi na Elia muratwumva kuri telefone?
Ego me ndabumva kandi ndabahaye mwiriho.
Elia irindi zina mwitwa nde muri he?
Nitwa Nsengiyumva Elia nkaba ndi muri komine Muha Bujumbura mu Burundi. Ego
mibandanye.
Ko nashaka nacyo kugira icyo shikirije kuri rya tegeko rya munyacyubahiro president Nkurunziza. Hariho ibihano nabonye umengo birateye ubwoba aho mperuka muri iriya ntara sanswe mvukamwo.
Ni yahehe?
Je mvuka muri komine Mbuyi hariya anyi Murambya, ikomine duhana urubibe ya Bukeye, aho hari umuhungu yari yacikije umukobwa hama baca babafunga bose. Bamaze kubafunga bavuga yuko bazopfayo batanze amande y'ibihumbi ijana kuri umwe umwe, ku ruhande rw'umukobwa ibihumbi ijana, ku ruhande rw'umugabo ibihumbi ijana. Nabonye umengo birateye ubwoba kuko hariho nk'abantu rukuru usanga atarabona n'ibihumbi 50 agaba bigasabwa bituma akurisha nk'ahantu borimye kandi bari kubafatira izindi ngingo zituma batabaca nk'amande navuga yuko ari ay'umurengera. Nashaka muze kumbariza abo batumire yuko hari icyo bobivugako. Hama akandi kagira kabiri, narabonye abantu nk'umuntu w'umugabo w'umushingantahe usanga afise abafasoni babiri. Ubwo nta rwanko bizozana muri abo bana, mbega uwo mugabo azoza kuraba abana gute, bazohurira hehe, ko naho bopfana bishobora gushika abana bakajya ku migwi ibiri bivanye n'umwe umwe wese umuvyeyi biyumva mu bazobishobora kuba kumvikanisha kugira ngo urukundo rugume hagati yabo tubatwe twanje n'utwonye uzeho umubwira mu kwishura hari umuntu mu kwishura cha ikibazo ku ruhande muzoba mukota
murakoze cyane reka mbere nahere no kuri ico kibazo cawe kuko ni kibazo gikomeye cabana babo bantu baba birukanywe reka tusabe Sylvia twagira yezu agira ico abishura Sylvia muri zo nyigisho mutanga muragenda ku miryango mugahanura none abo bana bica bigenda gute baca bajahe canke mukora iki kugira abo bana bagumane ubumwe mu miryango
kote urabona abana hari abana usanga bakwije kuba batarakwize imyaka yo kuva hampanda y'umuzeyi yabibarutse abo batababa bari kumwe na nyina wiwe mugabo barabacira ibirezo byo kuba aramure arabarerera abafise abarengeje imyaka 7 nabo bakabana na se mugabo rero je sinzi ingene leta bitunganije yuko abo bana bazohava bajanye na nyina yuko bazohava bagaruka bagatora na nyina wabo akaronka ikivi cyabo je ndibaza yuko abana bazorerwa mu muryango uwo mukenyezi azoba abanye biciye mu mategeko
uwo mukenyezi yirukanywe n'abana barajanye ariko se wabo asigaye mu rugo n'umugore wiwe bubakanye bihuye n'amategeko abo bana barasohotse barataye se bagiye kuba mu yindi ntara cyangwa ku wundi mutumba iyo mu miryango kumbure iyo baje bava abo bana bazovugana gute na base bazobandanya babonana na base gute base babo bazobabona gute babafasha gute
bwa mbere bwo umwana nasise uburenganzira bwo kuba ahashaka mugaba umwana akiri kuri nyina wiwe iyo bishitse bikajyana na mama wiwe se ntirashobora kumucira ibirezo se wazo baramuha mu mwanya atazo baragera kubana na se wiwe
urumva ko ni ikibazo kitoroshe ukuntu umuntu avyumva hanyuma hari n'uwabajije ngo abagabo usanga bafise abagore batanu ngo ugasanga umwe ntiyavyaye kandi ariwe yubahirije amategeko ugasanga niwe yirukanywe mu bandi ibyo bibazo hari byo murahura navyo mu ntara zanyu za Gitega
habye turahura navyo mugabo by'ukuri uwo mukenyezi yari yanditwe baramuhohoteye niwe yarakwiye kuguma mu rugo kubera ariwe yarazwe n'amategeko abo bana nabo abo bari barabyaye abo bana nabo ngira yo bareze bari kuca bamwirukana gutyo nawe ariwe yarabanye te mu mategeko niyo yari kubitwarira muri sentare yari kubacinda
ego mereka duhe na melansi ntawe mpagaze ivyo bibazo byabo bantu hari cyo byishyura mu majambo make
bibazo byo kuri muri iki gikorwa bikagezwa kuguma ari byinshi kuko hari imwe bifatiye ku mico hari ibifatiye ku mategeko murumva ko ari ibintu bidasanzwe mugabo rero mereye nko kuri uyu yavuze ati abantu baba bubatse abo bana baraheza bakagira ingorane kimwe ineza y'umwana itegerezwa gushyirwa imbere haba kuri abo bakenyezi haba n'amategeko y'igihugu arabyemera ko ineza y'umwana ari itegerezwa gushyirwa imbere rero uwo mugore naho yova mu rugo naho yoba yarabyaye baguma baraba ineza y'umwana ariko kubera imico hari aho usanga by'ukuri batabihaye agaciro kanini mugabo by'ukuri ikintu nibaza biramutse bifite mu butungane araba ineza y'umwana kandi mu bageze intwaro naho nyine baragerageza icyo kintu bakagitira imbere hanyuma ku bijyanye n'aba bantu bacikirana hama ugasanga batanze amande menshi turabigisha tukababwira tuti mu by'ukuri ugiye ugasaba uburenganzira nta by'amahera byirwa birajyamo ni uburenganzira bwawe bwo kubana n'umuntu muciye mu mategeko mugabo rero iyo babikikije bakabikije hano ntibice mu mategeko urumva nyine abagenzwe guhana barahana ibyo nabyo bivana kumbure n'ingene abo bantu baba bakoze amakosa
hari huwa vuga ati rero hari ufite abagore bane batatu gasanga wabanye bitewe n'amategeko yibarutse kandi by'ukuri aha mu gihugu cy'Uburundi naho ibintu byo kuronka abana abantu babiha banye n'imico twakuriye mwo barabiha agaciro gakomeye aha rero twe dutanga inyigisho hariho ibibazo bishobora gutungana abantu bakoresheje impanuro hakabaho rero n'ibindi bibazo bitungana ari uko hakoze amategeko n'inzego zibifitiye ububasha twebwe rero abo twigisha tubabwira tuti ivyo mubona mudafitiye ububasha ni ukwereka abantu aho bategerezwa kwitura nashimye icyumviro twize yasikirije yavuga ati twebwe ibyo tubonye tutabishoboye tuca tubereka aho bitura kugira ngo babifite mu mategeko ibi bintu rero nk'uko bose bagiye barabigarukako ni ibintu bikomeye mugabo bisaba ubwitonzi bwa mbere abantu bakabitahura bakabona ko bidakorwa ku ntara ahubwo bikorwa ku neza y'imiryango n'igihugu nyuma yaho ibyamaze kuba bigoye uburyo byoja mu ngiro neza ni uko nibaza amategeko yarategekanije inyene bizotungana kandi inzego zirahari hariyo amasentare ategerezwa kubitunganya hariho rero ibishoboka bwariho n'ibindi bishoboka ari uko abirenze kuja mu mategeko y'igihugu nico navuga
egome turacyafise abagiri ico bashikiriza kuri iki kiganiro turafise Eric kuri telefone muratwumva
yego ndabumva cyane
Eric irindi zina mwitwa nde muramajahe
kwanzi kamwe Eric mvuka mu ntara ya Muramba komine ni ntara ni Muramba umutumba ni Remera atakimbira mazinga ariko kugeza ubundi mu ntara ya Kibitoke
yego
nari mfite ikibazo nashaka ahubwo mu ndamukirize no mutumire
n'abatumire babiri barakumva
yego murakoze ikintu nashaka kubaza kuri ico kiganiro nagishimye cyane ariko nari mfite ikibazo cyo kubaza mbe nk'ahamwe nk'uwo ujya ariko aravuga mumubaza ukuntu bashobora guhuza abantu baba baravanye hanyuma bagasubirana nashaka kubaza nti mbega nk'amwe nk'umugore aba yaragiye nko mu rundi rugo birashyika urugo yagiyemo ugasanga rusumbya ububasha urwo rugo aba yaravuyemo ivanye n'ingene urwo rugo rwitunganije bashobora kumugarura gute ariko yashobora kwanka we nyine bivanye n'uko yashimye aho hantu ukuntu bafite ibintu nikugira kabiri mbere nko mu gihe baba barabyaranye n'abana hari igihe umugore ashobora kuvuga ati ngiye njyanye abana cyangwa abo bana ndabasize boba bategekanye iki ineza y'abo bana gute mu gihe baba basigaye muri urwo rugo cyangwa uwo mugore hamwe abajyanye abo bana agateka kabo kubahirizwa gute nico nagomba kubaza ikindi nashaka kubaza
yego menyarutsa nyarutsa
nariko ndabaza ikintu nk'amwe umugore yoba afise akazi ariko uwo mugabo akaba atakazi afise mbese amategeko menshi nsanga aha agateka abagore hamwe uwo mugabo ataburyo yoba afise hari ikintu bategekanya cyo kugira ati niba umugore afise akazi akora hari umushahara boba bashobora kuvuga ati iki kintu twagikuye ko kugira ngo kizofashe abo bana aba yasize ku uwo mugabo
ibibazo bikomeye cyane reka duhe na Masudi nawe babishyiriye hamwe Masudi muratwumva
ndamwumva
Masudi izina riri ryitwa ngo iki muramubarira kandi muramajahe
ye nitwa ndarishize nk'abandi mu ntara ya Cibitoke
munyarutse
cyari cyifuzo gusa nguyo ahejeje ubwo nyine aciye avuga ati nk'umugore yaragiye ari wafise akazi umugabo nawe adafise akazi mu ngingo y'314 izerekeye igitabo kigenga ingo n'abantu kiravuga yuko umugore nawe nyine arashobora gutanga ku mugabo adafise ibyo nk'icyo yari n'inyishu isanzwe mugabo rero ibyo nicyo nashaka kuvuga kubera yuko mu mico y'abarundi ibi bintu byo guharika iryo jambo ntirije vuba hanyuma no ku byerekeye nk'amadini tuvuge nka isilamu uyo muco uriho kandi bikaba byanditswe mu bitabo bemera ariko rero je cyo rovuga icyo rashatse gushikiriza nuko hoba guhimiriza abantu n'izo dami mutareke cyangwa abandi bakenyeze cyangwa ayandi bashyirahamwe n'amashengero berekana ingorane buziriho urabona umuntu yaharika mu minsi yahera hari amatongo n'iki hari ubukene hanyuma rero ni nk'ibi byo kubyara ariho bamwe bavuga bati kubyara babyagize bagire nk'umusenyi umwe bagasana n'intuze nicyo bituma agenda ashaka gusa kugira ngo abo bantu ayo mashyirahamwe ko yobandanya asansibiriza hanyuma ikindi nacyo mu byerekeye iryo tegeko umukuru w'igihugu yoba yaravuze ryari rihasanzwe kuko kuva muri 1981 na 1993 barayihindura ryerekeye itegeko rigenga ingo n'abantu mugabo kugeza ubu ntacyo bararihindura ko mugabo ibyo byo guharika cyangwa ibintu byo kurongora abagore biruhande barabivuga bakavuga n'amategeko y'uko yihana mugabo je nico nashaka kuvuga navuga ati nibagerageze bahimirije nandi kuvuga ngo gushaka mu kwezi kwa 12 bwashikiye nico nashaka gushikiriza
yego me Masudi ndarishize mu hari ibikorwa musanzwe mukora mu ntwaro cyane
yego ndaje ibintu by'amategeko
Uko bimenya gusa ariko nta byukoramo ego me murakoze reka twakire mu Sylvia twagira Yezu tubibutse ko ari cegera cy'umukuru w'urunani muco n'urunani ruhurikiyemo amashyirahamwe y'abakenyezi mu ntara ya Gitega ni hagati mu Burundi n'urunani ruharanira gatega k'abakenyezi ni mu ntara zo mu gihugu hagati hari umuntu yavuze ati hari umugore ashobora kuba ari mu rugo akumva atekaniwe byose bimeze neza akavuga ati jewe simva ngaha niho nifuza kwigumira uwo mugore mumufasha gute
ukorumba n'umugore aba yarapfuye ku mugabo akacagenda ku wundi mugabo
agashika mu rugo rw'akabona ruratekanye ubuzima bumeze neza hama amategeko akavuga ati wewe utwiye kuvaho ugasubira iwaje uvuye nawe ati nta simva ngaha niho nimere neza
ya mugase natahuye yuko abagiye ku mugabo afisandwa afise wundi mugore cyabura aba yagiye nko kumupfakaza
abayagiye hose abayagiye bidaciye mu mategeko ari ku mugabo afise undi mugore mugabo ashitseyo ahari akumva atekaniwe
bene ya mukenyezi yatumugendeye bikanka baca bitura sentare hamika bahukanisha kacabana n'uwashaka
mwebwe mucamubishira mu butegetsi bukaba aribwo bucimanza ego me harundi yavuze
abo babiri harimo witwaye
ata witwaye bigumuko nyine
oya ntibyogumuko kandi biri mu mategeko ariko arashyirwa mu ngiro ariko uwo mugabo atawundi mugore aba yarazanye bikaca bisaba yuko akenera uwo mugore wiwe iyo byasere uwo mugore akanka kugaruka mu rugo akabitura sentare ikabatandukanya hama nawe nyamugabo akaronka uburenganzira bwo kurondera ubundi babana
yego me mufasoni Sylvia ikibazo cy'abana barakigaruka ko cyane hari uwatanze akarorero ko hari umugore ashobora kuva muri urugo rugo agasubira iyo ajya avuye akavuga ati umwe agahitamo gutwara abana n'undi agahitamo kubasiga abo bana wumva n'abandi
abana nyine urumva ntibashobora kugwa mu mporero zabe n'abo babyeyi b'ibiga ku by'ukuri abana baba bakwiye kuba ba se wiwe bakarererwa mu muryango bose hamwe muga kubera biba bidashoboka umwana afise uburenganzira bwo guhitamo ati je mbaha akacarererwa mu muryango yiyumvamwo yari bishitse akarererwa mu muryango iyo nyina yagiye kandi atatongwa hafise kandi bazaca yitura sentare kugiri murondelele ahadorerera abo bana
ego me melance ntaho mpagaze muri mipareke ico kibazo mukivuga kwiki mu mwanya mutoyi cyane
nagomba gushimira uyu Masudi yabivuze ati turahimiriza twebwe iby'ibiringo cyangwa izo kuvuga ati igihe kiragiye ego turabibibutsa tukababwira tutegeko rivuguku mugabo twebwe icyo dukora nuko tuguma tubahiriza kandi nibaza ko n'abajeje intwaro nibabona bikeneye ko bongereza ikindi bazobigira hanyuma ku cyerekeye
ibintu byo gutandukana hariho ibintu usanga bimaze imyaka myinshi icyo gihe rero mugabo kandi kutibuka ko umubano n'umwumvikano nta bintu byo guhata bijyamo ni ukuvuga abantu barabana cyane bagahitamo kugira gute kuvana burundu ni umwumvikano kandi nta muntu ashobora guhohera ku muntu atamushaka ni itegeko riyanabivuga ko umuntu abana n'uwo ashaka iyo byanse rero rwose bikanka ni ukuvuga hakora ya mategeko agakora sentare ikagira ikikoze ikibazo cyagumye kigaruka rero gikomeye ni kuri abana hariho ababyeyi babasiga bakabataha ati nimusigare kwa so abana mu by'ukuri murumva ko baba bagize ikibazo gikomeye hanyuma hari ayo imiryango ibijyamo mugabo kandi hari naho n'ababyeyi abo babyeyi babiri nabone babitorera inyishu twebwe rero kuguma twerekana tuti mu byo mukora byose muze muriyumvira ku bana kandi abarundi by'ukuri ibintu byo kwitaho abana usanzwe biri mu mico yabo ntibikunda kugorana cyane niyo umuntu ataha uburyo bwite iyo bafise aravuga ati ubwo mfite bwego nzogerageza uko nshoboye bw'abana
tugumaego
muri ibi bintu byambaye ni iki ni uko baba abagabo bakwiye kumva neza abakenyezi bakumva neza abantu twese amashyirahamwe tukumva ineza irimwo ku bana biciye mu mategeko ko bikinga ingorane nyinshi bigakinga n'ingaruka nyinshi zishobora gushyikira urubyaro rwacu cyane aba banyu nicyo novuga
yego mureka twakire Jean Marie mu munota umwe gusa Jean Marie gira icyo ushikirije mu munota umwe turi ko dusa n'abasehozera
kuri icyo nyine iyo ngingo y'umukuru w'igihugu
munyarutse
yego nagiye ni nk'uko habaye ishingwa rya etat civile muri za 80 kuri repubulika ya kabiri nagiye nsabe rero yuko iryo tegeko boraba abantu bakavuga bati abo riraba abari mbere yuko rishyirwaho iyo ngingo ntigafate hanyuma kukigira kabiri nacyo niko taraba umenga umukenyezi arahohoterwa kuko uvuze ngo umukenyezi nagende abana basigane umugabo iyo myaka yaba yarakoreye urugo agatagenda uko nyine atakinatekerewe amapi atacamuhaye navuga ningingo navuga ni ku bana nahone kandi bararengana kuko iyo bitagira uwari amaserinike na paterinike boce bakibura kuko basigaye kuri se gusa urukundo rwa nyina narwo baca barubura akuvuga ngo umwana wasiri yakenewe gusa umwana nawe bageze no kubaka ku magisitere urukundo rw'ababyeyi babiri murakoze
ego murakoze Jean Marie turi ko dusa n'abasozera ikiganiro reka dusabe Melance ntawe mpagaze muri mipareke mu munota umwe gusa ijambo rya nyuma mushikiriza nirya
jewe ndashimye cyane icyo kibazo uwo muntu ajigirije avuga ati umwana yamakeneye ababyeyi koko yamabakeneye abantu rero nibumva ibyo nyine hama mu gukora ibintu baze bariyumvira ku neza kuri kazoza kabo n'akabana babo hanyuma rero mbere yo gushinga urugo yibuke ko bazogwiza umuryango uwo muryango badakwiye kuwugwiza ibintu biri mu ngorane kandi abantu bakwiye kumenya iyo amategeko arenzwe ingorane ziba zamaze kwinjira ngombwa rero ingaruka zitegerezwa kugira aho dushyitse ariko kugira ngo twirinde ibyo ni uko twagerageza gukora ku buryo bw'uko abantu bagerageza by'ukuri ku bana biciye mu mategeko nta terambere rishoboka mu miryango mu gihugu abantu batariko baraca mu mategeko nicyo navuga
murakoze reka turangize ndetse tunabashimira kuri aka kanya mwaduhaye dushimira kandi n'umufasoni Sylvie twagira Yezu icagira cy'umukuru w'urunani mucyo ruhurikiyemo abashyirahamwe y'abakenyezi mu ntara ya Gitega ninaha rero turangirije ikiganiro muri isanga cyo kuri uyu munsi ikibazo tuzobandanya tugaruka ko mu bindi biganiro biri imbere kuko murumva yuko ari ikibazo kitoroshye ibibazo biracari byinshi mwari kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro mu buhinga bw'ibyuma ni Fatuma Alimase Kalala ibiganiro bica kuri Ijwi rya Amerika birabandanya.